Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nongeye kubaramusa ndabayikaza mu biganiro byacu byo kuri Nosa. Uyo ni François Xavier Ndaruzaniye mu ishirahamwe Izere Ntiwihebure havuga kwitunganywa gushasha kw'agafashanyo k'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi kaje hageze no mukanya gato mu makuru twabateguriye mugume ku maradio yanyu. Amakuru ku Burundi mu gihe yegeregere y'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi ibandanya amashyirahamwe yigenga na sendika y'abakozi ba kaminuza basaba leta gusigurira abanyeshuri bihagije itunganywa rishasha ry'agafashanyo bahabwa nk'ingwati izo kwishugwa. Ayo mashyirahamwe niyo sendika sendika basaba ko nihagarikwa ry'abanyeshuri n'ifungwa ryabo byo hagarara kugira icuka kibe ciza. Ni mu nkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ino misi kaminuza y'u Burundi yariko irinjira mu ndinganizo shasha ihangira twihaye kwica muri ibyo za baccalauréat master na doctorat tukabona rero ivyigwa bigiye birahagarara bituma imirimo ihagaze. Iyi ngorane rero
ariko rero amashyirahamwe amwamwe nkayizeye ntiwihebure rihani hagati y'akazi na muntu asanga itunganywa gushasha ry'agafashanyo k'abanyeshuri ryaje hageze. François Xavier Ndaruzaniye umukuru waryo.
Ni kimenyetso ahubwo twashaka tubwira ababyeyi yuko abafashe irya ngingo bakunda abana babo gute umunyeshuri azoba afise amanota meza kime tuvuga ati note d'excellence ujya ntazirigwa araja gukuronka bijya twita pre-bourse ujya azoguma ronka bourse yiwe umunyeshuri azoba nawe yadubuye uwo oniwe azoca tangura kugira kijya twita pre-bourse hanyuma ku banyeshuri bahora baronka amanota yo kuja muri kaminuza bashobora no kuja muri kaminuza zigenga ariko ugasanga bava mu miryango ikenye nta mafaranga yo gushobora kureha prive bafise nagira ndabwiye uko ijya nginga ahubwo yaje kuborohereza kuko baza bafise uburyo burenganzira bwo gushobora gusaba kajya gafashanyo hanyuma bazokarihe bahejeje amashure ya kaminuza nta uzokari hatararonka kazi
itunganywa rishasha rya bourse ryavuye mu nama ruko kwa magisata cindero haraci imyaka 3 professeur barumweta bona ko ari cyitonderwa kidasanzwe kitakurikijwe uko bikwiye Gushika ubu abanyeshuri baserukira abandi muri kaminuza y'u Burundi aho bita abaderege bemeza ko bene bagenzi babo batazosubira ku mirimo gushika baronkejwe ibintu bibiri irekurwa rya bagenzi babo bafunzwe n'ihagarikwa ry'ingingo itunganya agafashanyo kabo nk'ingwate zorihwa Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eroje uri kaneza tubasaba mutwihanganire twagize ikibazo mu buhinga bw'ivyuma ntimwashoboye kumva amajwi neza y'iyo nkuru Iyindi nkuru twafitiye nuko umuntu yaraye apfuye abandi batatu barakomereka baguye mu mutego wa karwi k'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi bitwaje ibigwanisho bicira umuriro hari mu ijoro ryaraye rikeye ku mutumba Rutegama muri komine n'intara ya Gitega ni inkuru ya mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Nkuko twabwiwe n'abacitse kwicuma muri uwo mutego hari giye cy'isazi n'ijoro bavuye mu ntara ya Makamba aho bariko baracingero bashitse ku mutumba wa Rutegama Muri komine n'intara ya Gitega niho bagwa mu mutego w'akagukitwa Jinko Shimira Imana Desire ari mu bakomerekeye muri uyo mutego aratubwira uko vyagenze
twavuye makamba twaze ngaha saa 3 n'inusu kubera twabuze imodoka zituzana ngaha twatuye saa 3 n'inusu kujya barabara nyine turadugiramo turaduga tamwe n'abapolisi babiri bahagaze nkajya ari batatu batonda umurongo nkuko umwe acaranuga nkuko yanuze nyaruntu bose nzabona basubiye inyuma basubiza imigongo inyuma gucya biruka Hari n'atambona rurasanya vyayo ibintu bitukura. Je cyandagwa nubitsinda ivyo narimfize byose ndata nta bica birantu bagura ngaha gucya. Navyuze bimwe natase naravye nashinduka nyene gucyana mu minyare ntiraniruka nduga chance ya mwibarabara nko yige. Ubundi mugabo yapfuye je nasoya ndamubona gize naho turiko turiru. Je ndapfuye. Bacha mu pigurundi acatera gorora makuru. Arundi runtu gwasheruza kugurushira nyene cyaro mugwa ko ngaha cyaterafa afo ino twebwe twumvise ko bazi barasi nko nyene nyinshi twaciye twiruka cyo tugenda kora mu mashamba
ndayizeye Ernest naho nyene afite biguma amaso no mumbavu kubera grenade yatewe avukana n'umwisindire y'Imana Leonidas yaguye muri uyo mutego ndayizeye Ernest aratubwira ibyo basahu
amahera twa mukuru wanje yari FS byari 5500 n'amahera nyene shikamo bihumbindwi twasigaje nyene turiko turaje hama rero jewe mwicoro apolisi baje barambaza tuyura muzi mvuga ati uyu ni mukuru wanje hama rero barambye ati rondera amahera yiko yoba yafise sanga ya mahera 5 nyene mwayo mahera yose hanyuma rero baca baramushira muri pick up naje baraca baranyuriza cabanjana kwa muganga baca batora ikiziga baragifuka baca bakijana muri moroge Maje bacabaza konsabira indaro hajya kumasanganzira
ibintu naye. Bo mupolisi mwamumenye.
Mupolisi ari ngaho kwa opeji twe ntaho tuzizina. Gusa umupolisi wene arahari. Nyene bari kumwe na opeji ari karasamba nkuko natwe twavuze ibyo twabonye.
None mubaze ko yari umupolisi canke bari itije umwambaro w'igipolisi wese.
Uwo mupolisi.
Abo babateye.
Aba baruteye. Bari batatu bambaye imyambaro bose bari bambaye imyambaro z'igipolisi. Mugo uwo wundi nawe tumufitiye amakenga kubera ubwambe yadufashe. akadutwara tuvaye nkana hajya ati ni mu mpaya akaturekwa tukamuha ati ni mwigira gacyangira akaza kuduhira akabido kamavuta tubaha ivyo 10,000 ngo bacha batugaruza 9,500 yose cari yigira acara yatwa etwazi twazize umenga yasohotse akaba natwe cyo dufata inzira nkuko tugiye niho twagira imbere nkajya zatubona nyantu raturitse
abaguye muri uyo mutego bose uko ari bane bavuka muri zone Mubuga iri muri komine y'intara ya Gitega ahantu rubibe na komine ya Butezi y'intara ya Ruyigi ikiziga candere Imana Leonidas kiri mu rukiro bw'ibitaro bikuru by'Igitega mu gipolisi baremeza mu makuru bakavuga ko abantu batatu hari mu mupolisi umwe bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatozi Igitega Fidel d'Antoine Nsabimana ijwi ry'America
urakoze cyane Fidel d'Antoine ngaho mu ntara ya Gitega Ubu naho rero ni mu mwanya tubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza mwumva buri wa Mungu.
Amakuru makuru mina mbega uri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
Jero Minyonzi mandabara mutse nonge andabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushikwa mu ngiro muri kino gihe abatumire batatu baza kubishijya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana
umwe ni honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu Jean Dodie ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
najewe nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza
ubundi turi kumwe ni honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu namwe bwe Feneas ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
amahoro neza turabashimiye kwa mwadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza
turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe giyemeje guhimiriza abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo parsem namwebwe Faustin ikaze ndanabaramutse mu kiganiro
yego murakoze kubona mwadutumiye
ubundi twari twifuje kuba turi kumwe ni intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro nongere rero kwifuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira hari umugambi rero wo guhindura igwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi ra debu mwawakiriye gute
jewe umugambi ntadebu kigoradebu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwo mugabo twebwe mu mugambi w'intadebu kigoradebu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka icyambere nico bashobora kwita nko mu gifaransa contexte sociopolitique no kuvuga ibihe twibutse ibwizwa shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano ya Arusha twasezeranye ko ayo masezerano aza kuvyara ibwirizwa shingiro rijanye na nayo turabona yuko ibihe byahindutse ningingo jitari nke turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubudisa nizataye igihe ama ica kabiri iki gihugu ciwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira no vuga mu bindi bihe bya politique nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajanye n'ibihugu turi kumwe bimwe bya aka karere ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibihugu by'Uburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja muyandi mashira hamwe nka za SADC n'ahandi turabona yuko ibyuza shingiro litegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo likigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashira hamwe ibihugu biri hamwe hama rero hariho ayandi itsindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu c'u Burundi cotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi murano yuko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa niziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati ya moko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatikabanya hanyuma ni cyanyuma hariho nkingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi zisa niziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi nakarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo hindurwa mu mwipfuza
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Phineas leta rero yaramaze gutangaza ihindurwa gibwirizwa shingiro mwebwe rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ivyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo twakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatu nejereje kuko hari himvo nyinshi zerekana neza ko ihindurwa gibwirizwa shingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwirizwa shingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse rukabarundi bicaye hamwe ribya bagira amasezerano ayo masezerano abyara igibwirizwa nshingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza gahengwe abantu barabana neza abantu igihugu cy'ubundi cyasubira kwizegwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza kuhindura ibwirizwa nshingiro bamaze kwevariwa iryo rikuru
mugabo uguhindurwa ryo hindurwa ku bwanyu ati ntiharagera
ibwirizwa nshingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimwo ndiko ndakwereka ko ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa rya majyahindutse kuko itegeko bavuga ko ari dinamike ikindi naco urabye icuka ca politike kiri mu gihugu ukaraba ingene ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iriko irasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho n'abarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi babo ati nimutore kuko mu gihe bo bizana kuko n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo bwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuga rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashyizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hariho impunzi hariho abantu bahunze batari baki barenga 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwe uhenga atariho bari ucuvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni ntambamye twe tubona ko byotuma idweza cyigiye idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntirihinduka uyu munsi ati mugaba birakenewe mugaba ntihari bwagere
yego me aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabire ijisho ry'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umengo societe civile hari hizo izirimo kwa kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo ziza ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumengo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye baromoka abo nabo bafashe abanyagihugu mu bintu bimwe bimwe kugira ngo bashobora abanyagihu gutoya cyane gukora ibintu biyumvire cyane bafise inkuru zimvaho aho urumva naho ni kibazo mbere nazimwe baranazifuse urumva rero umwengo n'ibintu byateguye kugira ngo ibyo bwizwa nshingiro nibabishiraho bazoronka uburyo babigira atacyamira ikindi nacu ama radio izo ni inkingi za demokarasi yaraturiwe yarasambu wabanyemeshe makuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagihugu ngo bumve babaho umuco none uyu munsi bitariho wo tuvuga ngo uze guhindura bwizwa nshingiro raba impanuro zihamba ziriko ziratangwa nation zini ni gara dora kurudarusha kandi ko darusha ni yabyaye constitution irikirabwira ati ni mureke banza mureke ibyo byibwirira nshingiro ni mubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishira mu gihugu byaburaya dikuri hano ati ibyo bintu bireke amerika irakiravuga ati ibyo bintu bireke ubumwe duhije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hari abantu benshi ariko baratanga impanuro bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibyo byose ndondaguye bitoba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokarasi ipfuye hari ingingo ya 199 mu gwiza nshingiro ivuga ko ikintu cyose cyoza gitosekaza ubumwe bw'abarundi kigatose kaza ukushira hamwe kugeza gusubiza hamwe twa demokarasi icyo kintu iyo nigizo tumigwiza nshingiro ishobora gusubirwamo uruva ibi byose biriko bitose kaza ibyo n'ibyerekana ko ibwizwa nshingiro itosubirwa mugihe bari subiramo bazoba barenze iyi ngingo kandi ingingo ikomeye cyane ituma ibintu bishobora gusubira itoto
yego foste ikibazo nico nyene namwe rero mwakiriye gute uwo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro nk'abari mu mashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike
ubwa mbere hoho twebwe turi mashira abantu hari imicyo rya politique turafise ngene tubibona kuko tubivuga tusa ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko ivyo amabwiriza shingiro bigira bihinduke cyane ariko barabitegura abanye politique kenshi barakunda kuraba ingene babishiramwe imitego canke babishiramwe amaritike abaha inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukara tuti inyungu y'igihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye masezerano y'Arusha ibyo nta wirirwa kurira bisubiramo aba bari ngaha barabizi namushinga naye mutabazi nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baja kunegosia ayo masezerano y'Arusha ndazi ko yarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bari Arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo iza n'ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akagwika abantu baja ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishira mu byamo kugacusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntuvuga injyana rero zari zabaye mu gihugu hanyuma rero hacara protocole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye n'ingene byogene ubutegetsi n'ingene byogenda byogaba vya bibiri nyeri byari byarasumije nk'abarundi nyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protocole baravyumvika baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nk'inguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro nibyo biza gukurikizwa mu gihugu baca bihe inguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse no barabana yaja mu ngiro ko urya mu gwo kuri no kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwirizwa shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma hakaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuza ati yamujana 1999 ivuga ati ntihagira ikintu cibwizwa hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosera ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarusha uko umuntu yibutse inyana igihugu cyaracenwa aravuga ati ntagira umuntu aza gutirigana ngo abisubize inyuma cyinchabi chaka ikindi rero cyatuka tuti rero context ihari imeze gutu context mwinge yavuga ati context context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri muni nui tuwa kutijane za politiki.
Icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro cyerekeye ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunu Gregoriane, shimye nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukire kandi nabo bose bari baduteze yombi.
Cyari ikiganiro Nturere Kazoza. Ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Ninyifato ibere imbere y'amatora. Mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Kene kuruhuka intimbi baguye twiwuke twese tubakomeza umutima Abanyarwanda twibuke genocide abacitse ku icumu ishavu ryibayerana kuko hari amahirwa zanwa no kwizera Zirikana gutera ikirenge mu cyabawe igihe bari bataraduvamo Dufatanirize hamwe kugira umutima wa kimuntu nabarya bahungabanye twirinde kubahunga ahubwo tubahumurize tubaremere icyizere cyo kubaho nesho Cause in Uko Abarokotse yo mahano bihangiye imirimo Turangamiriye ejo hazaza Amateka mabi ntakituranga
hazaza kitwibagize ibibi byose twarenze ubutwaru ubupfura n'urukundo biturange mu
radio ijwi rya Amerika muheraheje mwumviriza ko karirimbo ko kwibuka aho mu Rwanda muri iki gihe bariko baribuka genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Nina hatu heraje ibiganiro byo kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabifurije umunsi mwiza murakoze.